Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2016. Hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo.
Turanavuga tuti abo banyeshuri bahawe ubushobozi na leta ko leta niba yafashe umwanya w'ababyeyi babo ubarira ayo mashuri secondaire universite nayo yiyongeraho.
Uwo ni Jean Pierre Dusingizemungu, perezida wa Ibuka, umuryango wita ku bacitse ku icumu rya jenoside mu Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, ndakuramukije ndamutse n'abariko baratwumviriza. Makuru hirya no hino ku isi tuyahere muri Somalia. Abantu bashika 8 nibo bishwe mu bitero bishasha byagabwe n'indege za Leta Zunze za Amerika ku barwanyi ba Al-Shabaab mu manuko bwa Somalia. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika, Captain Jeff Davis, yamenyesheje jo kuwa kabiri ko indege za drone arizo zakoreshejwe muri ibyo bitero byabaye kuwa mbere n'ejo kuwa kabiri. Ababonye igihe ibyo bitero byaba hamwe n'abategetsi ba Somalia babwijwe rya Amerika ko abarwanyi batanu ba Al-Shabaab hamwe n'abasivile batatu basize ubuzima muri ivyo bitero. Ivyo bitero byabereye mu gisagara ca Yontoye gisanzwe kigenzurwa na Al-Shabaab kiri mu manuko bw'intara ya Juba. Kapiteni Jeff Davis yavugira igisirikare ca Amerika we yavuze ko abarwanyi bishwe ari 12 kandi amenyesha ko kugaba ico gitero kwabaye ukwitanga Al-Shabaab kuko ngo wari ubereye intambamyi abakozi ba Amerika mu gihugu ca Somalia. Kumugabane wa Buraya, abasirikare b'Ubutaliyano bacungera ku nkengera z'ikiyaga bamenyesha ko bashoboye kurokora impunzi n'abimukira barenga 2000 ku nkengera z'amazi ni ku ruhande rw'igihugu cya Libya mu minsi ibiri heze. Bamenyesha ko byabasabye uburyo bukomeye kugira bashobore kurokora abo bantu mu bwato barimwo bwagira bwibire mu kuko bwarimwo abantu barenze urugero. Abategetsi b'Ubutaliyano bamenyesha ko atawasize ubuzima kandi kwizo mpunzi zose zaciye zitwarwa mu izinga rya Sicile riri mu ibahari Mediterane. Ibyo bibaye mu gihe igihugu cya Autriche naco kimenyesha ko gitekanya gusubira gusuzuma urubibe gihana n'Ubutaliyano aho gitinya ko hari mpunzi zishobora kuhaca zinjira muri ico gihugu. Mubirigi naho igipolisi cy'Ubirigi ejo kuwa kabiri cyazindukiye mu ruhigi rw'abandi bantu bakekwa kugira uruhara mu bitero byabaye i Bruxelles mu Bubirigi n'i Paris mu Faransa. Abategetsi bo mu butungane mu Bubirigi bamenyesha ko abandi bantu babiri bavukana bazwi ku mazina ya Smail na Ibrahim bagiriwe nuko bagize uruhara mu bitero byabaye mu kwezi guheze i Bruxelles byahitanye abantu bashika 32. Igipolisi cy'Ubirigi kandi kimesha ko cyafashe abandi bantu batatu kiriko kiragira ko amatohoza ku bitero byabereye i Paris mu kwezi kwa 11 guheze. Abategetsi b'Ubirigi nta byinshi bashikirije kuri ibyo bikorwa byo gufata abikekwa, ariko ibinyamakuru byo mu Bubirigi bimesha ko umucamanza ariwe fata ingingo kuri uyu munsi wa gatatu yo kugumiza abo bantu batatu mu ibohero canke kubareka bakidegembya. Ubuhindi, ibihugu vya Leta Zunze za Amerika n'Ubuhindi vyarafunditse amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare. Ayo masezerano agamije gusangira ibikoresho vya gisirikare. Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Amerika, Ash Carter, yamenyesheje kuwa kabiri ko ayo masezerano azorangira gutunganywa neza na neza mu ndwi zike ziri imbere. Ibyo bihugu ko ari bibiri bigiye gusangira ibibanza by'indege no gufashanya mu bikorwa byo gukora indege zifise ibibazo ndetse bahane hane cyane n'ivyuma by'indege. Amerika imaze kugurisha ku gihugu cy'Ubuhindi ibikoresho bya gisirikare bifite agaciro k'imiliyaridi 14 z'amadolari mu myaka mikiheze nk'uko bimenyeshwa n'umwe mu bategetsi ba Amerika. Abategetsi ba Amerika batangaza ko gufundika ayo masezerano n'Ubuhindi ari ikintu gihambaye nk'igihugu bicuditse cyo mu karere kandi bafise ibitari bike bahuriye ko. Igihugu cha Korea ya Majefo kuva kuwa kabiri kiriko gitunganya amatora y'abashinga amateka abanziriza ayo umukuru w'igihugu aterekanijwe mu mwaka uza. Abaye amatora ya mbere atunganijwe kuva perezida w'ico gihugu Park Geun-hye arahiriye amabanga yo gutwara igihugu. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bo muri ico gihugu basinzikajwe n'ubushomeri cyane cyane urwaruka rw'imyaka iri hagati ya 19 na 25 aho bata ishavu kuri perezida w'ico gihugu kuba atacu yakoze ngo ateze imbere igihugu. Ariko naho biruko benshi bamenyesha ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora gutsinda ayo matora. Iharugwa ry'amajwi ritekanijwe kurangira neza na neza ejo ku munsi wa kane.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugererweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda ikigega cya leta gishinzwe gufasha abacitse ku icumu batishoboye FARG kiravuga ko kitabona ubushobozi bwo kurihira abanyeshuri mu rwego rw'amashuri yo mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza bakunze kwita mu ndimi z'amahanga masters. Umuyobozi w'iki kigo Teofili Ruberangeyo mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika avuga ko nabo FARG ifite mu mashuri yisumbuye na za kaminuza itarabasha kubakemurira ibibazo byose bafite. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumutakaboye.
Muri iki gihe abanyarwanda bakomeje kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 22, umuryango wite ku barokotse jenoside ibuka usanga leta ikwiye kongerera ubumenyi urubyiruko rwarokotse jenoside ibafasha gukomeza amashuri bakarihirwa kugeza ku cyiciro cya gatatu cya kaminuza. Perezida wayibuka Bwana Dusingize Mungu Jean Pierre avuga ko muri iki gihe ababyeyi bagerageza guha ubumenyi bwisumbuye abana babo ko na leta ikwiye gufasha abana barokotse jenoside bakiga bakaminuza kugira ngo bazabashe guhangana n'abandi ku isoko ry'umurimo. Perezida wayibuka Dusingize Mungu Jean Pierre:
turanavuga tuti abo banyeshuri bahawe ubushobozi na leta ko leta niyo yafashe umwanya w'ababyeyi babo ubarira ayo mashuri secondaire universite nayo yiyongeraho abandi bafite ababyeyi babo yewe nk'ayo mashuri bayarangije barabarihiye muri kaminuza kugira ngo abo bana babo bazabe competitive cyangwa se bahangane n'abandi ku isoko ry'umurimbo. Biragaragara ko bagira inyota yo kwiga bashaka kugira ngo bazabe competitive bazahangane n'abandi ku isoko ry'umurimbo. Tukumva rero yuko urubyiruko rwacu rutakwiye kuzasigara muri ayo majyambere yo gukomeza kwiyungura ubwenge.
Mu kiganiro cyihariye umunyamabanga nshingwabikorwa wa FARG Bwana Teofili Ruberangeyo yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko FARG igifite ibisaba amafaranga byinshi birimo abanyeshuri bakiri mu mashuri yisumbuye abacikishije amashuri batarayasubizwamo. Uyu muyobozi avuga ko kugeza ubu ikigo ayobora kibasha kurihira abanyeshuri kugeza ku rwego rwa kaminuza gusa. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa FARG Teofili Ruberangeyo:
turacyafite ibihumbi bisaga bitandatu bikiri muri secondaire bakeneye kurihirwa. Turacyafite ibihumbi 18,539 nabo bari muri kaminuza bakeneye kurihirwa kandi hakenewe bije nini. Amikoro yacu ntabwo yadushoboza ko twariha za masters. Turacyafite noneho n'abagitegereje kujya muri kaminuza nabo tutari twabona amikoro bose hamwe bakaba bageze ku 18,500. Urumva ntabwo wavuga ngo ngiye muri masters mu gihe ugifite no mu rugo rwawe. Ntabwo wavuga ngo ngiye kujyana umuntu muri masters mu gihe ugifite umwana ukiri muri primaire ugomba kurihira.
Uyu muyobozi avuga ko iki cyemezo kidaciteka ko nta munyeshuri yirirwa na FARG uziga kugeza mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ariko Ruberangeyo asobanura ko aya mahirwe atazagera ku banyeshuri benshi. Yatangaje ko umunyeshuri umwe cyangwa babiri bazagaragaza ko bafite ubuhanga buruta ubw'abandi bashobora guhabwa Bruce mu rwego rwo gushishikariza bagenzi babo kwiga bakizeho umwete. Farje ivuga ko gifite ibibazo by'abanyeshuri barenga 600 ikirira mu mashuri yisumbuye ndetse n'abandi bagira ku 18 bakeneye kwiga amashuri ya kaminuza. Umuyobozi wa Farje asaba abanyeshuri bacitse ku icumu ko badakwiye kwishyiramo kwiga kugeza ku rwego rwa masters ko babashije kwiga ibirimo ubumenyi ngiro byabafasha kurushaho kwihangira imirimo mu buryo bwihuse.
Masters ni byiza ariko kujya masters siko kubona akazi, kuko uyu munsi leta yacu yahinduye politique tugenda uyu munsi nuko umuntu yigishwa ibyo yigishijwe bigashobora kumufasha nawe kwifasha kwibonera akazi. Hashize imyaka 3 twaratangiye gushyira ingufu kubijyanye na n'ubumenyi ngiro ku buryo umuntu yiga shobora kwiga imyaka 3 akaba atanakeneye rwose gukomeza kwiga ibindi byinshi kuko ahita abona akazi cyangwa akihangira, hanyuma yazashaka yo masters akazayirihira, yazashaka kwiga n'ibindi akazibikora. Turacyafite nanone benshi bya 800 birenga bitegereje kwiga short courses cyangwa kujya muri kaminuza, abo nabo ari amafaranga yabafasha kugira ngo bashobore kwiga kimwe n'abandi.
Kuva leta yashyiraho ikigega gishinzwe gufasha abacitse ku icumu mu mwaka w'1998, leta y'u Rwanda imaze gushyira muri iki kigega amafaranga arenga miliyari 187, muri zo angana miliyari 120 yagiye ku burezi gusa mu mashuri yisumbuye na kaminuza. Umuyobozi wa Farije yabwijwe ryamereho ku kaminuza yonyine yihariye arenga miliyari 88. Leta ishyira mu kigega cya Farije amafaranga angana na 6% ikura ku ngengo y'imari yayo ya buri mwaka. Leta iyabara ihereye ku mafaranga yinjiye aturutse imbere mu gihugu, ni ukuvuga aturutse ku misoro y'Abanyarwanda. Umuyobozi wa Farije avuga ko kugeza mu myaka 7 iri imbere iki kigega kizaba cyarangije gufasha umunyeshuri wacitse ku icumu kwiga. Uyu muyobozi avuga ko umunyeshuri wa nyuma Farije ifasha mu mashuri yisumbuye ubageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, ni ukuvuga umunyeshuri wagiye yiga nabi asibira cyangwa se watangiye atinze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu yemeza ko abantu 46 aribo bamaze kwitaba Imana, naho abarenga 200 bakaba barakomeretse bikomeye kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Mu kiganiro n'abanyamakuru, ministri Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko amagrenade agera ku 115 ariyo yatewe mu gihugu. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse nawe ari mu bitabiriye icyo kiganiro, adufitiye inkuru ikurikira.
Cyiganye mu kiganiro cy'umutekano yahamenyesha makuru cyagifise ingingo zibiri. Ingingo ya mbere yarifatiye ku bibazo by'umutekano muri amezi 3 aheze guhera mu kwezi kwa mbere. Igimbagira kabiri cyari kijanye n'ingingo igipolisi kiriko kirafata mu ntumbero zo kugwanya igiturire mu nzigo zitandukanye z'ubushikiranganje bw'umutekano. Ku bijyanye n'umutekano muri amezi 3 aheze, abantu 46 baramaze kwitaba Imana, abagabo 15 barakomereka nk'uko byavuzwe n'umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni.
Barateye amagrenade 115, aho 112 yatewe mu gisagara cya Bujumbura. Amagrenade yaratwaye ubuzima bwa bene gihugu bashika kuri 46. 215 nabo barakomereka, harimo inyamiramabi 8 n'abasirikare 2.
Mvuga ko cyaranguye muri amezi 3 aheze kuva mu kwezi kwa mbere no mango, abagwanya 50 barafashwe, muri bo hakaba harimo 15 bishikanye nk'uko byabananje bivugwa na Alain Guillaume Bunyoni. Umushikiranganje yagarutse ku byagirashikirizwa n'abo bishikanye, muri byo harimo ababatumye.
Nk'uko mwagiye murabikurikirana ku maradiyo n'imbonesha kure bitandukanye, barashize mu majwi baravuga ababatuma ko harimo Alexis Nduhije, harimo Godefroid Niyombare, harimo Hussein Rajabu. Gushika ubu abo bantu bacumbikiwe n'igihugu cy'u Rwanda.
Ibyo bishikizwe n'abo bagwanyi twabaje umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni ko baba barakoze amatohoza yerekana ko koko ibyo bashikiriza ari ukuri. Iyi niyo nyishu yatwishuye element elementanya
sagaseseshwa rumuri, kuko havuzwe ibintu bikomeye ku buryo nibaza yuko amatohoza twayashyitseko inyishu n'isemo n'icyo tabwiza gushika ko ni bimwe muri bijya mwumvise. Iyo tutaza gukura amatohoza ngo abantu tubarondere tubabaze tubereke yuko ibyo bakoze badashobora no kubihakana, ahubwo ari byiza ko bonafasha kugira ngo bije habona bigaragara bene igihugu ntibapfire ubusa, ntitwari kuba twarakoze amatohoza.
Mu kigo bari kigira kabi kubijyanye no kugwanya igiturire mu nzego zitandukanye z'ubushikiranganje bw'umutekano, abamenyeshamakuru bamenyeshejwe bongera barerekwa uburyo butandukanye igipolisi kiri kuyakoresha mu kugwanya ibiturire no kuvuga ko imbere y'uko umushikiranganje w'umutekano atanga ikiganiro kwamenyesha makuru habaye kugendera isata y'ipolisi bitandukanye kimwe mu isata menyesha makuru bagendeye ni igipolisi kijejwe uje n'uza mu barabara aro komisari Innocent Alfred Muselemo arongoye ico gipolisi yabwiye amenyesha makuru ko biyemeje kugwanya imushe zo kugendesha imiduga za magendu mu gushiraho imusha zikozwe mu buryo bw'ubuhinga bwa none arico bita permis de conduire biometrique mu gifaransa byongeye umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni avuga ko bagiye guhasha igiturire kugira amafaranga yinjiye gacareta
warahagurutse kandi kwashaka kumenyesha abene igihugu bose yuko ingeso mbi yukurya igiturire no kugitanga tugiye kwirandurana n'imizi haba mu bushikiranganye bw'umutekano no mu bindi bisata bya leta nikurikiranwa ry'inyamirama bizikorera ku mbibe yuko byatumye hinjira mu gacareta amakori menshi akaba harafashwe n'ibidandazwa bitari bike byinjira mu kinyegero bitarisha amakori ngira ngo mwarakurikiranye iganiro giherutse gutangwa n'igisata cha Obel mwarumvise yuko no kuma mafaranga bari biteze ko yinjira muri iki kiringo hinjiye menshi harenga ko imiliyari 9 kuba bari biteze ko yinjira
kuva mu 2010 mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkunziza arahibwira kabiri umwe mu migambi yashize imbere yari cyo yise mu gifaransa tolerance zero à la corruption no kuvuga mu kirundi uko tuyanganya na gati giturire naho biruko bituye mu gihugu cy'u Burundi byagombye byibonekeza mu gipolisi cyo kimwe no muzinze gusandukanye z'igihugu akayoroka hafi ni umushikiranganje w'ubutungane aho Aimé Laurentine Kanyana aramutse ubushikiranganje arutse kuvyemera biganye bitandukanye n'amenyesha makuru ko umushikiranganje arongoye igiture kiraye mu gihe abahora bafasha Burundi bamwe bamwe basokoye mu gwifashanya leta y'u Burundi twabaje umushikiranganje w'umutekano kwizongingo zo kugwanya ibiturire ubusiko zirafatwa kugira ngo leta igarutse igihengeri kirimo igiga byayo munyishu yaduhaye umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni ntabihakana
ibihe turimo ni ibihe by'uko igihugu icyo ari cyo cyose umwene gihugu ariwe wese abwirizwa gukora mbe kuki twe two kwicara nk'abene gihugu bafise amaboko tukarinda ko abene b'igihugu b'abanyaburayi aribo babirinda ugumba kugira ngo badufashe ishigwa mu ngiro y'umugambi sihageze nageze yuko abarundi bakora ivya leta bikaba ivya leta ivy'umwene gihugu bikaba ivy'umwene gihugu hanyuma ntihagire ubuzuru mu wundi
kujya no kwizo ingozi ko zirafatwa zizozana amafaramu y'igaca leta tutanka rero kuri ubwo buhinga bushasha bwo gukora imusha z'ugendesha imodokari aho ugo ruhusha ruzogugwa ibihumbi ijana mu gihe ruhusha rwahora rwarugugwa ibihumbi 40 ibyo bikaba byaremejwe n'urongo y'igipolisi kije cy'urujya n'uruza Innocent Alfred Muselemu mu kiganiro ahaye abamenyesha makuru bakoreka imenyesha makuru iwacu i Bujumbura Fidelite Ishatse y'u Amerika.
Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Mu rwego rw'ibiganiro tumaze iminsi tugirana ku matora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dukunze kugaruka ku ikoraniro kaminuza ry'ishyaka inama yimika kandida ku mugaragaro. Iby'iri koraniro ni byo tugiye kurebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abaharanira gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma ya Perezida Barack Obama batangiye bagera kuri 20 mu mashyaka abiri akomeye, none basigaye ari 4 gusa, babiri mu ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump na Ted Cruz, na babiri mu ishyaka ry'abademokrat Hillary Clinton na Bernie Sanders. Twibanda kuri aya mashyaka abiri kubera ko ariyo yonyine amaze imyaka irenga 160 yihariye umwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agenda usimburanwaho yo yonyine ubwayo kuva mu 1853. Amatora y'amajonjora rero aracyakomeza muri aya mashyaka yombi. Abazayahagararira babiri bazimikwa burundu ku mugaragaro nk'abakandida mu kwezi kwa 7 gutaha mu ikoraniro kaminuza rya buri shyaka, ikoraniro bita convention, ni nk'icyo amashyaka yita kongere mu bihugu bimwe na bimwe. Convention yimika kandida president iba buri myaka 4 muri buri shyaka. Ibigizwe n'intumwa zihagarariye rubanda rw'abayoboke ba buri shyaka, intumwa bita delegates, zitorwa n'abayoboke b'ishyaka mu nzego z'ibanze muri aya majonjora arimo aba muri iki gihe. Kuri aba batowe muri aya mashyaka y'amajonjora hiyongeraho abandi baba basanzwe bafite imirimo batorewe mu buyobozi bwite bw'amashyaka ubwite, n'abatorewe ubuyobozi bwite bwa leta ariko nyine bakomoka muri iryo shyaka. Ni ukuvuga abo mu nzego z'ibanze, ba meya, ba guverineri ba leta, ba depite n'abasenateri. Nubwo kandida abazwi kubera amajonjora, ntibibuza izi ntumwa nazo gukora itora muri iyi nama kaminuza yabo, nabo rero bakemeza bidasubirwaho kandida w'ishyaka. Umuco w'ikoraniro kaminuza watangiye mu 1832 mu ishyaka ry'abademokrate no mu 1856 mu ishyaka ry'abarepublikani. Ikoraniro rimara iminsi ine y'akazi. Ni gatatu gusa ryamaze iminsi itatu mu ishyaka ry'abarepublikani mu 1972, mu 2008 no mu 2012. Naho mu ishyaka ry'abademokrate ni rimwe gusa ryamaze iminsi itatu mu 2012. Byose byaterwaga n'ibihe by'ikirere bimeze nabi. Mu ikoraniro kaminuza rya buri shyaka bakora amanama, bakungurana ibitekerezo kandi bagafata ingamba ku mibereho y'ishyaka ryabo, ndetse bashobora no kuvugurura bimwe na bimwe mu mategeko shingiro n'amategeko ngenga y'ishyaka. Bakora n'itora ryo kwimika kandida wabo. Ariko kandi bavuga n'amadiskuru menshi. Diskuru ya nyuma isoza ikoraniro iharirwa kandida wimitswe ku mugaragaro. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Ikoraniro kaminuza ry'ishyaka runaka rikoranya abayoboke baryo ibihumbi n'ibihumbi. Muri uyu mwaka iry'abademokrate ryahisemo kuzakoranya intumwa 4,764, naho ku ruhande rw'abarepublikani izo ntumwa zizaba ari 2,472. Ariko rero haba hari n'abanyamakuru ibihumbi. Umubare w'abanyamakuru bazajya muri aya makoraniro abiri yombi y'amashyaka yombi mu kwezi kwa karindwi rero ntabwo uramenyekana neza. Gusa kugira ngo ushobore kugira igitekerezo, mureke dufate urugero rw'ikoraniro kaminuza ry'abarepublikani mu 2012. Abanyamakuru barigiyemo mu kazi kabo barengaga 1,015. Mu gihugu hose ibibera muri iryo koraniro nibyo biba bihita kuri televiziyo umunsi wose. Bityo ikoraniro kaminuza ry'ishyaka hari igihe ribera abanyapolitiki bamwe na bamwe kumenyekane cyane bidasubirwaho. Niko byagendekeye umugabo witwa Barack Obama. Mu 2004, Barack Obama yari senateri mu nteko ishinga amategeko ya leta ya Illinois. Yarataranaba rero na senateri mu rwego rw'igihugu cyose. Ishyaka rye ry'abademokrate ryamuhaye umwanya wo kuvuga disikuru yo gufungura ikoraniro kaminuza ryabo. Iyo disikuru yabaye agatangaza kataraboneka ituma Barack Obama amenyekana cyane. Ibyakurikiyeho murabizi. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi naho gihagarariye. Ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu gihe intambara ziriko zirarangira, mu gihe inteko ziba zigaruriye ibice bitandukanye ziba ziriko ziratuzwa mu bice zigeze kuba zigenzura, zisiga inyuma ibisagara n'ubutaka byuzuye amabombe bita mine antipersonnel n'ayandi mabombe ataba yaturitse. Uko umwaka utashe, ibyo bisigarira by'ingwano birica bigaca ibihimba by'umubiri abasivili bihumbi n'ibihumbi. Mu kiringo cy'imyaka mike irangiye, amabombe ategwa abantu n'ayandi mabombe ataturitse yahitanye abantu bagera ku bihumbi 10 barimo abagabo, abagore n'abana uko umwaka utashe. Kubera igikorwa mpuzamakungu cyo gukura hayo mabombe mu mwaka w'ibihumbi 2014, igitigiri cy'abantu bahitanywe n'ayo mabombe cyaragabanutse gushika ku bantu ibihumbi 376,078 gusa. Yamara abantu bagera hafi ibihumbi 4 ni benshi cyane. Imfashanyo y'amafaranga yerekeye icyo gikorwa yagiye iragabanuka. Ibyo byaragize ingaruka zikomeye ku bushobozi bw'igihugu nka Angola bwo gukuraho amabombe ategwa abantu yasizwe n'ingwano yageramiye icyo gihugu. Kiretse imfashanyo y'amakungu isubiye kwiyongera, Angola izoguma igeramiwe n'ayo mabombe hamwe n'ayandi mabombe ataturitse gushika mu kiringo kiri nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2040. mugihe ico kiringo kigabanijwe gushika ku myaka 10 cyangwa 15 ivyo vyoshobora gukingira ubuzima bw'abantu batari bake Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri imbere y'ibindi bihugu mu kigoro ko gukuraho amabomba ategwa abantu nico gihugu gitanga ifashanyo nyinshi cyane igenewe imigambi yo gusambura ibigwanisho ku isi Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1992, Amerika yatanze amafaranga arenga miliyari 2.5 billion y'imfashanyo mu bihugu birenga 90 ku byerekeye imigambi yo gusambura ibigwanisho. Ayo mafaranga akoreshwa mu gutanga ubuhinga n'ibikoresho bifasha mu gukuraho amabombe ategwa abantu, hamwe n'ayandi mabombe ataturitse afasha imigambi igenewe abarokotse ku mpanuka zatewe n'ayo mabombe no gusambura ibigwanisho n'insoro by'umurengera. Kiretse abantu bashoboye gusubira kubaka mu bibanza babamwo kuja mu mirima yabo kujana ivyimbugwa vyabo ku masoko atantambamyi iterambere no gusubira kubaka ivyasambutse ntibizoshobora kuba kwijukira igikorwa cyo gusambura ibigwanisho n'amabomba ategwa abantu ntibifasha gusa mu gukingira abasivile bituma kandi haba amahoro arama Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje kubandanya gutanga intererano muri ako kigoro zikaba zisaba amareta abaharanira uburenganzira bw'abanyagihugu n'abikorera ku giti cyabo kongereza amafaranga agenewe ako kigoro Amerika ifatanije n'ibindi bihugu byaragize intambwe bibandanije bikorera hamwe bizoshobora gushika n'ingoga ku mugambi ukuzimanganya amabomba ategwa abantu n'ayandi mabomba ataturitse mu bice bitandukanye byo ku isi
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyce Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
Rakoze di amakuru twabashikirije abantu 8 nibo bishwe mu bitero bishasha byagabwe n'indege za Leta Zunze za Amerika ku barwanyi ba Al-Shabaab ni mu manuko bwa Somalia ibyo bitero byabereye mu gisagara cha Yontoye gisanzwe kigenzurwa na Al-Shabaab mu manuko bw'intara ya Juba Kapiteni Jeff Davis avugira igisirikare cya Amerika amesha ko kugaba ico gitero kwabaye kwitanga Al-Shabaab kugira ngo kuko ngo wari ubereye intambamyi abakozi ba Amerika muri Somalia ku mugabane wa Buraya abasirikare b'Ubutaliyano bacungera ku nkengera z'ikiyaga bamesha ko bashoboye kurokora impunzi n'abimukira barenga 2000 ku nkengera z'amazi ku ruhande rw'igihugu cya Libya mu minsi 2 iheze abategetsi b'Ubutaliyano bamenyesha ko atawasize ubuzima kandi ko izo mpunzi zose zaciye zitwarwa mu izinga rya Sicile riri mu ibahari rya Mediterane naho mu Burayi igipolisi cy'Ubirigi ejo kuwa kabiri cyazindukiye mu ruhigi rw'abandi bantu bakekwa kugira uruhara mu bitero byabaye I Bruxelles mu Bubirigi ni Paris mu Bufaransa abategetsi bo mu butungane mu gihugu cy'Ubirigi bamesha ko abandi bantu babiri bagiriwe nuko bagize uruhara mu bitero byabaye mu kwezi guheze I Bruxelles byahitanye abantu 32 Ibihugu vya Leta Zunze za Amerika n'Ubuhindi vyarafunditse amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare amasezerano agamije gusangira ibikoresho bya gisirikare umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Amerika Ash Carter yamenyesheje kuwa kabiri ko ayo masezerano azurangira gutunganywa neza mu ndwi zike ziri imbere mu gihugu cya Korea naho y'amajefo kuva kuri wa kabiri kiriko gitunganya amatora y'abashinga amateka abanziriza ayo umukuru w'igihugu atekanijwe mu mwaka uza
Shuti mwari muduteza amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro washize hamwe iki kiganiro ni Innocent Kimenyi Amakuru mwayagejweho na Aloyce Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wari uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington